Jehova ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane, itariki 5 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2017 muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Mundikije. Mwiriwe neza nshuti mwese mu duce z'amatwi.
Ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12-15. Ingaruka yazo nayo ni mbi cyane kuko abana ngo bivyimvura birashobora gushika yuko iminsi bataja kwigisha iba myinshi.
Umwarimu yasigaye inyuma mu mushahara cyane, asigara ahembwa 40,000. Urumva umuntu umukozi wa leta we ari hejuru y'400,000.
Uwa mbere yari Joseph Ndayisaba, wa kabiri yari Beatrice Mukeshimana, bose n'abigisha bembi bariko bavuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha hari mu Burundi no mu Rwanda.
Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika cemeje abakuru bavuga ko abasirikare batatu b'Abanyamerika biciwe mu gihugu ca Niger. Umukuru w'igipolisi mu gisagara ca Los Angeles mu ca Las Vegas Mambabarira avuga ko umugabo aherutse kugandagura inganda ashobora kuba yakoranye n'abandi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika Rex Tillerson atigeze yifuza gutanga imihoho.
Aya makuru hamwe n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyabashikiriza mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Frederic Mundikije.
Urakoze Oriana. Dutangwe ku nkuru ivuga ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko abasirikare batatu ba Amerika biciwe bishwe, abandi babiri nabo bagakomereka ejo ku munsi wa gatatu igihe bariko baragenduza umutekano bafatanije n'abasirikare b'igihugu cya Niger mu manuko bushira urengero bw'igihugu cya Niger. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya gisirikare cya Amerika bifite icyicaro mu ntara ya Afurika rivuga ko hari n'uwundi musirikare yaturuka mu gihugu gifasha mu gikorwa cyo gucungera umutekano yishwe. Gushika ubu abantu bakoze ico gitero kuri abo basirikare bariko bacungira umutekano ntibaramenyekana. Ibiro vya gisirikare ca Amerika mu ntara ya Afrika AFRICOM bivuga ko ico gitero cabiri ku birometero 200 mu buraruko bw'umurwa mukuru Niamey hafi y'urubibe igihugu ca Niger gisangiye n'igihugu ca Mali. Leta ya Amerika yaragumije igitigiri gito c'abasirikare bayo mu gihugu ca Niger kuva mu mwaka wa 2013. Abo basirikare bafasha mu gikorwa co kurwanya imirwi ibiri y'intagondwa z'abagwanyi, umwe ucumbitse mu gihugu ca Nigeria mu gice co mu buseruko Boko Haram, hamwe n'uwundi murwi Al-Qaida ucumbitse mu gihugu ca Algeria. Muri iki gihe abajejwe itohoza bariko baragerageza kumenya imvu zatumye haba wicanyi bakataraboneka kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibayeho. Perezida Donald Trump yaragendeye igisagara ca Las Vegas ejo ku munsi wa gatatu mu mugambi wo guhoza imiryango y'ababuze hamwe no kubonana n'abapolisi hamwe n'abantu bose bagize uruhara mu gikorwa cyo gutabara. Mu ijambo Trump yashikirije ejo ku munsi wa gatatu wari kumwe n'umutambukanyi wiwe Melania Trump, yarashimagije abakozi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa hamwe n'abaganga hamwe n'abaforoma bose banyarukiye gutabara inyuma yaho bwo bwicanyi bubereye ku munsi wa Mungu. Uyu munsi ku wa kane umukuru w'igipolisi cyo mu gisagara cya Las Vegas Sheriff Joe Lombardo yavuze ko bihambaye kuvugisha umuntu wese yarazinanye n'umugabo Stephen Paddock yakoze iryo bara ryo kwica abantu 59 kugira bimenyekane niba uyu mugabo yawuteguriye hamwe n'abandi bantu. Ku munsi wa Mungu Paddock yarashi mu bantu isinzi bari mu gitaramo cy'umuziki imbere y'ihoteli Mandalay Bay iri mu gisagara cya Las Vegas maze yicamo abantu 59 yongera kumiritsa abarenga 500. Tubibutse ko muri kumabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika. Perezida Donald Trump arabandanya kwiyamiriza amakuru yatangajwe avuga ko sekretari wa Departement ya Leta Amerika Rex Tillerson yashatse gutanga imihoho. Yongera avuga ko amakuru avuga ko hari icuka kibi hagati yawe na Tillerson ari amakuru y'ibinyoma. Trump yanditse ku kibanza Twitter cyandikirwa ko amakuru uyu munsi kwa kane anibagura inkuru yavuzwe ku televiziyo yo muri America NBC ivuga ko Tillerson yahatswe gutanga imihoho mu ntango y'umwaka inyuma y'amezi atari make yarahize hari icuka kibi hagati yawe na President Trump kandi nawe nyine yumva atagishaka kurangura amabanga ajejwe ayo makuru yavuga ku kintu cyatumye adatanga imihoho cyabaye twigoro twakozwe na Vice President Mike Pence yamuhanuye kudatanga imihoho amakuru yatangajwe na televiziyo NBC yavuga kandi ko Tillerson yise President Trump ikijojo gikomeye igihe cy'inama yarimo abandi bategetsi bakomeye b'umushikiranganji ujejwe kwivuna abansi Pentagon mu kwezi kw'indwi igihe ku munsi wa gatatu amenyesha amakuru babaza umushikiranganji Tillerson niba yarigeze yita President Trump ikijojo gikomeye Tillerson ntiyabihakanye yamara yavuze ko atamwanya afise wo kuvuga ibintu biri hasi nk'ivyo ahubwo acavuga amajambo meza yo gushimagiza Trump hamwe n'imigambi yiwe yerekeye imigendanire n'amakungu umwe yahuzi turikije ko kibombe hari mu bantu benshi ku musigiti uri mu bumanuko bushira urengero bw'intara ya Baluchistan maze yica abantu bashika 200 yongera akomeretsa abandi barenga 30 benshi mu baguye mu cyo gitero bari mu murwi w'abashite bari kurushi bari ko batamba imbyino z'imico kama nk'uko bitangazwa n'abantu bavyiboneye abaganga bo muri district ya kuri yitwa Jal Maxi yabereyemwo ubwo bwicanyi bavuga ko bamaze kwakira abantu benshi bakomerekeye mu cyo gitero cya bombe umuvugizi w'iyo ntara Anwar Ulhaq Kakar yabwiye Radio Ijwi ry'Amerika ko uyu mwiyahuzi yashaka kwinjira mu uyu musigiti ariko acatishwa n'abapolisi ngo ari nacyo gituma yaciye yiturikiriza ko icyo kibombe caturikijwe ku birometero amajani byo mu rwa mukuru Keta w'iyo ntara ya Baluchistan gushika ubu abantu bateye icyo gitero ntibaramenyekana mu gihe cya Espanye naho sentare yo mu ico gihugu ijeje kwizo shingiro yasohoye itegeko ribuza inama idasanzwe y'abashinga amateka mu ntara Catalonia yari itekanijwe mu ndwi iza abategetsi yo muri iyo ntara bari bafite umugambi wo gutunganya amatora afise intumbero yo kwiyonkura ku gihugu cya Espanye umuvugizi w'iyo sentare yavuze ko abacamanza bo muri sentare igihugu cya Espanye ijeje kwizo shingiro batanze amategeko hagarika iyo nama yari itekanijwe ku munsi wa mbere ngo mu kurindira ko sentare ijeje we ibiriza shingiro yihweza urubanza ruhakana uyu mugambi rwungurujwe umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Espagne Mariano Rajoy nawe nyene yatekamo abategetsi b'intara ya Catalonia kabasaba guhagarika umugambi wo kwiyonkura kuko ushobora kuvamwo amabi menshi
Ubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 mushobora kandi no kudukurikira mukatwandikira kuri email adresse yacu ni Radio yacu @gmail.com kuri Facebook no kuri Twitter naho nyine niho turi adresse yacu ni VOA Radio yacu Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru y'u Rwanda kuri uyu wa kane ntiyaburanishije urubanza rwari rwarurungurujwe gwerekeye ifungwa cyangwa irekugwa ry'abanyamugambwe wa FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ukaba kandi utemewe gukorera mu Rwanda ibyo byaha bagirizwa byerekeye ugushaka gushira hamwe umugwi wo kugwanya iyo leta ntibavyemera inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Abaregwa bose uko ari 8 bagaragaye imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru bari mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa bose bigaragara ko bogosha imisatsi uretse Leonel Gasenga yiri umubitsi w'ishyaka FDI inkingira itemere gukorera mu Rwanda bitavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda warufite agasatsi gake ku mutwe imbere y'umucamanza benshi bari bafite by'ibururu impapuro bigaragara ko hari byanditseho ndetse n'amakaramu Masura bagaragaza ko bakomeye aha mu cyumba cy'urukiko ku ntebe y'inyuma ukingira haboneka umurundo w'amapingu wabohesha barwanashyaka ba FDI inkingi n'abandi bagororwa bari muri icyo cyumba Ayo mapingo abashinzwe umutekano bari bayaziritse ku kuguru kw'intebe yo mu rukiko. Abari gukora umunani umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 9 nibwo yafashe umwanzuro ko baba bafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30. Nyuma yo gusesengura ibirego bakurikiranyweho hagasanga hari impamvu zikomeye nk'uko bisobanurwa n'ubushinjacyaha zo kuba bafunzwe by'agateganyo. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burarega barwanashyaka bishyaka FDL inkingira itavuga rumwe n'ubutegetsi buruho mu Rwanda ritemerewe gukorera mu Rwanda ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi buruho mu Rwanda. Burabarega kwihuza n'imitwe yitwara gisirikare irimo FDL ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. N'ibyaha baregwa barimo Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'ishyaka FDL Inkingi na Bwana Fabien Twagirayezu ushinzwe ubukangurambaga mu ishyaka ku rwego rw'igihugu bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki. Mbere yo gutangiza iburanisha umucamanza mu rukiko rukuru yahise amenyesha impande zombi ko nubwo zitabye tabona imyanzuro y'ubujurire ku banyururu ba FDL Inkingi. Maître Gatera Gashaba n'umwe mu banyamategeko bunganira baregwa yabwiye umucamanza ko batabonye igihe gihagije cyo gutegura imyanzuro y'ubujurire mu rukiko rukuru. Avuga ko babonye icyemezo gifunga baregwa batinze. Maître Gashaba yasabye ko umucamanza yabagenera undi munsi bakabanza bagategura imyanzuro y'ubujurire bitonze bakazabona kuburana. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Bonaventure Rubegwa bwabwiye umucamanza ko abaregwa baburanye hakiri kare ku munsi umucamanza wa mbere yanzuye ko bafungwa by'agateganyo kandi ko bari bunganiwe. Bwavuze ko icyemezo kibafunga cyabonetse hakiri kare kandi ko batari bwinjire muri gereza batagifite. Bwana Rubegwa uhagarariye ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko abaregwa bari bafite inshingano zo gukurikirana ubujurire bwabo, avuga ko abunganira nabo bababwiye gutanga imyanzuro y'ubujurire bakabyanga. Uyu mushinjacyaha yabwiye urukiko ko ibisabwa n'ubwunganizi mu kugena undi munsi w'iburanisha nta shingiro bifite. Yasabye umucamanza ko n'igihe yaramuka atanze ikindi gihe cy'iburanisha mu rwego rwo kudakandamiza abaregwa, yagombye kwihanangiriza ababunganira mu mategeko ntibazasubira ukundi. Maître Antoinette Mukamusoni nawe wunganira abaregwa yabwiye umucamanza ko abaregwa aribo bafunzwe kandi ko aribo bababaye kurusha ubushinjacyaha. Yavuze ko atiyumvisha impamvu ubushinjacyaha bufite ikibazo ku busabe bwabo. Yavuze ko nta kowe na mugenzi we Maître Gatera Gashabana batagize mu kugira icyo bakora kuri iyi dosiye, ariko ngo kubera ko hari iminsi aho bunganira bari bakiri mu maboko y'igipolisi ntibyabashobokeye, nabasaba ko umucamanza yagena indi tariki y'urubanza. Abaregwa nka Bwana Papias Ndayishimiye utunganiwe babwiye umucamanza ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo bamenyeshejwe amakuru ko bagomba kwitaba urukiko bakaburana ubujurire bwabo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Atiriwazu yaza umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yanzu yavuga ko we n'inteko ahagarariye batabona icyo baburanisha kuri uru rubanza igihe hatagaragara imyanzuro y'ubujurire ishimangira impamvu abaregwa bajuririye icyemezo cy'umucamanza wa mbere mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge. Abarwanashyaka ba FDL Inkingi bayobowe na Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere w'iri shyaka ritemerewe gukorera mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda batawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9. Nawe kwibutsa gusa ku ishyaka FDL Inkingi ryamamaye cyane mu Rwanda mu 2010 ubwo umukuru waryo Madamu Muhoza Victoire Ingabire yarakubutse mahanga aje guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe. Ni ingingo itaramuhiriye kuko muri uwo mwaka nyine wa 2010 inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo maze zimuhanisha imyaka 15 y'igifungo. Aba baburana barimo vice president wa mbere w'ishyaka FDL Inkingi Bwana Boniface Twagirimana mu bihe bitandukanye bakunze kumvikana batary'umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu Rwanda. Ibi byaha baregwa Maître Gatera Gashaba n'ubunganira mu mategeko avuga ko byari mu byo president w'iri shyaka Madame Victoire Ingabire kwikubitira ubushinjacyaha bwamuregaga umucamanza aza kubimugiraho umwere. Niba ntagihindutse umucamanza mu rukiko rukuru azaburanisha ubujurire bw'aba barwanashyaka kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 10. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi. Iwanyu mu ntara mubikurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu isaha imbi z'umurango ku Ijwi rya Amerika. Umviriza Ijwi rya Amerika umenye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi no mu ikambi zahungiyemo impunzi z'abarundi. Iwanyu mu ntara ni kiganiro Ijwi rya Amerika byahariye amakuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'inkambi zahungiyemo abarundi.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Kuva mu mwaka w'ishure utanguye mu ntango z'ukwezi kw'icyenda guheze, hari abigisha batarashobora gutonda ku kazi, imvo ziratandukanye, ariko ahanini harimwo iyo kwimurwa abigisha. iri iryo yimura rikaba ryaravuzwe ko vyinshi ku mbuga ngurukana bumenyi ari nayo impamvu twashimye kugira ico tuyivuze ko Diane Ndonse ari Bujumbura abiducire ku mayange.
Aha ni ku biro by'ubushikiranganje bw'indero biri mu gisagara cya Bujumbura abigisha batari bake bazindukiye harabicaye bicurikiriye abandi bariko bandika makete hakaba n'abandi bariko baganira ku ngorane zabazanye zijanye n'iyimugwa bakorewe mu gukugwa ku mashure bahora ko bagatwagwa kuyandi. Ababigisha ntibashimye kugira icyo bavuze kuri mikro kuri zingorane zabo. Bamwe bavuga ko batarota baja gukorera mu misozi bashizwemo kuko ataburyo bwo kwiyunguruza uhashika kukubura amabarabara. Hari n'abavuga ko abo bubakanye ari abasirikare batarangwa mu nzu kugira ngo basigarane urugo. Abandi bakidoga bavuga ko bataravye amagara make bafise kubw'imyaka myinshi. Ibintu byunyurwa nuko hashobora kuba hari kutumvirizwa kuri izi ngorane zabo. Ivyo bituma hari abatiriwe baraza gusaba umubonano nk'abandi ku biro by'ubushikiranganji. Uyu nuwayaze n'ijwi rya Amerika avuga ko yanse kumvirizwa ku bumuga agendana mu kuguru n'umugwi washinzwe igikorwa cyo kwimura.
Ndabira ku kuguru kwanje ngene komereze ngoya ngo nibo babizi ngo bazobimenya nti reka ndakuzane mu kurabe ngo tushe tukwandika mu bayinavuta.
Kuvuga ni nk'ubumuga ugendana
n'ubumuga muri ya misitumba ndugamwo iyo nduze cyane guca kwanga ikanga ko ngenda ubundi hasha abo kanagenda nakereko ariko mugakorera goma banjana iyo ntaze naho bizohava byanka ko ngenda nako kazinda gahe kandi nabona ndabishoboye
none mwashikirije izo ngorane
nta marakubona niko batubari niko atayungururije
kukaba nkako umushikiranganje w'indero Janvier Ndirahisha yasohoye urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriweko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi vyongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya. Ariko kandi muri urwo rwandiko barasabwa ko n'ibyo babaza bobicisha mu biro bijejwe indero mu ntara batwagwamwo. Uko biri kose umushingamateka Ndikumana Pierre Celestin arongoye umugwi w'abashingamateka bari mu runani Amizero y'Abarundi avuga ko nyabuna abo bigisha bakwiye kumvirizwa.
Hobaho kumviriza abantu uko biri kose ntibo bavuga bati iyo tukurungitse turabarungitse nta bindi nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishyura heza ugasubira mu kavuti yamarangaha byagenze kunuku nuku hari ikintu mutamenye hari yindi parametre cyangwa yindi done usanga ibikenewe ku muntu ashobora kumenyesha.
Umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha Joseph Ndayisaba avuga ko abigisha bimuriwe kure y'imiryango yabo bishobora kugira ingaruka ku gikorwa bakora. Atanga karorero ko gukora amasaha adakwiye bigashobora gutuma adaheza gutanga ivyigwa ku kiringo gitegekanijwe.
Ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12 13 15 tukama tubahitana ku ibarabara y'utuduze arakubwira ngo nca kwigisha ku ishuri y'inaka ugasanga ni birometero 10 bingahe. Ibyo rero ingaruka yavyo nayo nimbi cyane gukura abana nk'umwe mu biyo by'imvura birashobora gushika yuko iminsi bataje kwigisha iba myinshi canke umwanya bataba bacegwa kubera imvura kubera bataronse umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane. Urumva uharuye ivyo vyose iminsi abarimu bataheza ngo bakore canke amasaha bataheza ngo bakore kubera gucegwa usanga ari vyinshi cane biteranije.
Uyu muhinga arashima ko iryo yimura rifise intumbero nziza yo gushikana abigisha ku mashure abakenye ariko agasaba ko hogigwa ko hubakwa uburaro ku mashure kugira ngo umwigisha aharungitswe ashobore koroherwa.
Kenshi na kenshi rero iyo amashuri yubatswe hubaka amashuri gusabwa ku birasi gusa yaba bo kwiyumviriye kubaka uburaro bw'abigisha abo bigisha baja kure bakabona ikirere n'iciza bashaka gutaha mugabo bakize bati ejo turashaka kugira ingorane dufite akazi kenshi bakashobora kurara aho naho nyine birashobora gutuma ngira ngo amasaha canke iminsi batakaza yo bamike. Icyo nacyo nyine ngira ngo leta yoraba ingene yigishira mu ngiro ahantu hose hubatswe ishuri canke hari ishuri hakubakwa n'uburaro bw'abigisha.
Hambavu y'izingorane zijanye no kwimura abigisha muri uyu mwaka hari uyundi mugwi ujanye n'abahora ku mashure y'akarorero kuva aho hagiriweho ingingo icagura amashure ahariwe ayakarorero uno mwaka harabigisha bamaze ukwezi bicaye bataramenya aho bazokorera eka n'abazigisha kuri aya mashure y'akarorero nabone si bose borohewe kuko bari babwiwe ko bazihitiramwo aho bazokorera ariko hakaba hari abarungitswe ku nguvu ku mashure bavuga ko batazoshobora gushikako aha kandi bakavuga ko byabashitse ko giturumbuka kuko kuri uyu wa kabiri ariho bamenyeshwa amashure bazigisha ko ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze cyane Diane Ndonse duve mu Burundi dukubitire mu Rwanda Uganda gwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahari w'umwarimu uyu munsi ubaye abarimu bo mu Rwanda bagisaba leta ko imishahara yabo yongana ni yabandi bakozi ba leta ntibabandanye kuba mu bukene umwarimu Mukeshimana Beatrice avuga ko amaze imyaka 40 akorera akazi ku bwarimu ariko ko umushahara ageze ko ubu urutwa inshuro 10 z'umushahara w'umukozi wa leta agitangura akazi ni nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Kuri itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mu munsi mpuzamahanga wa mwarimu ijwi rya Amerika ryavuganye n'umwarimu kazi umaze imyaka 40 mu kazi uyu mwarimu kazi utashatse kuvuga izina rye muri iyi nkuru twamuhaye izina rya Mukeshimana Beatrice Mukeshimana avugana n'ijwi rya Amerika yavuze ko akazi kabo k'abarimu katagihabwa agaciro muri ibi bihe
biratubabaza kubona muri iki gihe iyo ubajije umwana mwifuza kuzaba iki kera bajyaga bavuga ngo nzaba mwarimu ngo nzaba muganga nzaba iki n'iki ariko ubu ngubu nta mwana ukifuza uvuga ngo ndashaka kuzaba mwarimu
uwo mwana wawe agiye nko muri university gufata amashami nawe wamwigisha wamubwira ngo zabe mwarimu
yewe ntabwo singiye kukubeshya ntabyo namubwiye kubera ko guhora asigara inyuma uko nasigaye inyuma ntabwo byanshimisha manshaka ngo nawe atere imbere
uyu mwarimu kazi umaze imyaka 40 mu mwuga w'uburezi yasobanuye impamvu abakiri bato batagikunda kwinjira mu mwuga wo kurira ahanini azishingira ku bukene buba mu bakora uyu mwuga yaduhaye ishusho y'uko yagiye azamuka mu mushahara uwabyumva yagira ngo si ukuri ariko Mukeshimana yemeza ko ari umwe mu barimu bahembwa amafaranga atubutse kubera ko amaze imyaka myinshi mu kazi
tangiye akazi muri 77 kwa mwarimu duhembwa 2013 ariko icyo gihe amafaranga yarafite agaciro buryo watahaga iyo wajyaga guhembwa watahaga uhashya ibintu byose ukenera mu rugo urebye twanganyaga umushahara n'abandi bakozi ba leta ubu rero turarutana mu mishahara biragaragara umaze kugera kuri 96 umwarimu yasigaye inyuma mu mushahara cyane asigara ahembwa 40,000 ayo ni umushahara w'ibanze urumva umukozi wa leta we ari hejuru y'400,000
iyi mibereho ya mwarimu itegeza wihurira n'iy'abandi bakozi ba leta kandi bahahira ku isoko rimwe Mukeshimana yemeza ko ishoborwa n'uwagize ibanga ryo kumenya kwiyima
mugenzi we niba arya umugati wa buri munsi mwarimu ntazabishobora kuko narya umugati wa buri munsi ntabwo wa mushahara we uzavamo umugati wa buri munsi niba mugenzi we abasha gufata ifunguro rya mu gitondo n'irya saa sita n'irya nimugoroba mwarimu nashaka kujya kubifata ntibizamushobokera
ubusa byo mwima nk'ibyo ngibyo
muri rusange bona mwarimu arya irya saa sita wenda na nijoro cyangwa se akafata ibya mu gitondo akenshi dufata ibya mu gitondo kuba bishoboye na nijoro wenda ubishoboye waraza ibyo kurya ukabishyushya mu gitondo ukarya kugira ngo ubone ingufu ubashe kujya ku kazi ukorera abana
ku munsi mpuzamahanga wa mwarimu abarimu bongeye gusaba ko imishahara yabo y'ifatizo yahuza n'iy'abandi bakozi ba leta uyu munsi mpuzamahanga wa mwarimu washyizweho n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe uburezi UNESCO mu magambo ahinnye itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1994 kandi wizihizwa buri mwaka kuri iyi tariki mu bihugu byose biri mu muryango wa UNESCO Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze cyane Asumta Kaboyi tugarukiye mu Burundi imiryango 21 yo ku mutumba Gasenyi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura ibandanye gusaba imizibukiro ni nyuma yaho bakuriwe murantunga muri ico kibanza kiriko cyubakwamwo ikirimba cy'umukuru w'igihugu ariko amazu yabo arinze gusamburwa ni nkuri ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
Inyuma ya mezi hafa tandatu iyo miryango irenga 200 yirukanywe aho mu Gasenyi inzu za kijambere yabamwo zigasamburwa iyo miryango ivuga ko iri mu kangaratete uno mukenyezi yigana ukuntu we nabo bahoro babana aho mu Gasenyi ka Mutimbuzi babayeho muri kino gihe
ubu twarashwiragiye nyene turangara ubwo haye ndaru no munsi haye zindwa rakwirukana dufashwe nabi cyane kandi twari mu mazu yacu ataco tuzira kwe mu bisanzwe kwaguye mu gahundwe tubonye bidushikiye ariko nubu tukaba tukiri mu barabara nta kirakogwa ubu twarumvise ko bashezeho komisiyo nigerageze kuko turamerewe nabi cyane turi mu gahinga abana ntibagira aho biga na twatuzo twahitwaruba tuziriringa imvura yasaze ubu twaje kuza gusubira kubwira abantu ati nimuduhindara aho turari no munsi so turarejo
ikibazo cy'uyu muryango kirazwe mu bushikiranganje bw'ibidukikije cyemezwa n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje umeha niyo nkuru atomorera abo banyagasenyi aho ikibazo cyabo kiri muri kino gihe nicabitumye
ariyo twabamenyesha nuko cyo kibazo cyafashwe mu ngo n'ubutungane aha tukaje tuvuga yuko kubushikiranganje atangiye ngo nimwe yofatwa ubushikiranganje bw'ubutungane ubutungane butaragira cyo bushikiranganje twarabivuze leta yaratanze amafaranga y'umuzi w'ikiyo ko itari zingana na 40 isabye ko ibona ikibanza cyayo yabihiye uwo muzi w'ikiyo byaragaragaye ko adakwiye cyumvikana yuko ari amahera yazimiye amafaranga yazimiye ibyo rero bikubira kurikiranwa n'ubutungane ahubwo ntawe jangwa byankane byagenze ukwenye n'amafaranga yarazimiye
kiretse abavuga ko birukanye ku nguvu aho mu Gasenyi bakaronka aho babaratse indaro hari ababuze iyo bata umutwe abo nabo bagumye aho mu Gasenyi aho babaye barazingagura utuzu tw'ivyatsi bafise ikibazo kuri no mutasoro nkuko unabivuga
uwo munsi tumerewe nabi cyane kuko imvura yaguye murabibona ni nyinshi ubu nta muntu yovuga ko agifise ahaho nyoza no kuguru haheze imisi turi mu buzu butandukanye twiyungunganijemo hajya nyene ariko ku buryo atamvura ari bwagwe byarapfuma ariko ubu vyukuri byarunyutse uko vyukuri namwe murabona urushana nico gituma ro vyukuri butumerewe nabi cyane negose abavyeyi barasambagiye hirya no hino abapapa nuko abana nuko
mu bushikiranganje bw'ibidukikije Omer niyo nkuru abuvugira avuga ko ubuzima bw'abo banyagihugu bugeramiwe na cyane cyane muri kino gihe cy'umutasuro ari ikintu cyo gukurikiranira hafi mbere hagafatwa n'ingingo mfata kibanza kuri abo banyagihugu
cyo kibatoro kirazwi mu bushikiranganje kandi bajya abantu n'abantu kuko bwo kuba hafi bari mu bihe bidasanzwe twebwe rero mu bushikiranganje cyo bazo turakizi imvura turabona yatasuye abo bantu babaye mu buzima budasanzwe mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira twarabasabye ko bokwegera abajeje intwaro ya komine Mutimbuzi kandi twaramugaye n'abajeje intwaro ya komine Mutimbuzi baravuga ati ababenegihugu nabiwacu nibaze tube turabereka ko boba barabaho aho boba baraba mu kurindira ko ico kibazo kiva mu nzira babe barabikora uko begera abajeje intwaro babe baradufasha kandi turemera ko turi hafi yabo tugomba kugerageza ko ico kibazo kiva mu nzira byihuta
naho Omeri niyo nkuru avuga ko komine Mutimbuzi ariyo yoba irafashije abanyagihugu babomoriwe amazu aho mu Gasenyi musitanteri w'iyo komine avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu bushikiranganje bw'ibidukikije nyene musitanteri wa komine Mutimbuzi Baseka Damiano yabwijwe rya Amerika ko hari umurwi wo muri ubwo bushikiranganje washinzwe kugira utorere umuti icyo kibazo iyo miryango irenga 20 yimuwe aho mu Gasenyi ka Mutimbuzi hariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu kugenekerezo rya 11 ukwezi kwa kane uno mwaka inyuma yaho harinze gukoreshwa ibimashini bica amabarabara mu gusambura amazu y'ibyo miryango mu Gasenyi ka Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
kandi turasozera ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Fadek Ngundikije atwibutse incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze abiyana mu makuru twabwiye ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko abasirikare batatu b'abanyamerika bishwe abandi babiri nabo bagakomereka hari ejo ku munsi wa gatatu gihe bariko baragenduza umutekano wafatanyije n'abasirikare b'igihugu cya Niger mu manuko ushira urengero w'igihugu cya Niger twabwiye kandi ko muri iki gihe abajejwe itohoza bazaba ariko baragereza kumenya imbo zatumye ubwicanyi bwa kataraboneka kuva leta z'umwe za Amerika zibariho. Perezida Donald Trump yagendeye igisara cha Las Vegas je ku munsi wa gatatu mu mugambi ugutohoza imiryango yababuze hamwe no kubonana n'abapolisi hamwe n'abantu bose bagize uruhara mu gikorwa cyo gutabara. Twavuze kandi ko Perezida Donald Trump abandanya kwemeriza amakuru yatangajwe yavuga ko Secretary wa Department of State America Rex Tillerson yashatse gutanga imihoho yongera avuga ko amakuru avuga ko hari icuka kibi hagati yawe na Tillerson ari amakuru y'ibinyoma. Twabwiye kandi ko mu buyahuzi yiturikije ko kibombe mu bantu benshi ku musigiti uri mu manuko bushira urengera bw'intara ya Baluchistan aho ni mu gihugu cya Pakistan. Benshi mu baguye mu cyo gitero bari mu rwi washite bari ku musigiti bariko batanga inzino batamba inzino z'imico kama.
Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwari muri kumwe naho nyanitanga ishaka na Frederic Mundikije. Mugire umugoroba mwiza, turabashimiye. Thank you.